radio indundi culture amakuru mu kirundi
ikaze ni gwanyu mwebwe mwahisemwe gukurikira ibiganiro bya radio indundi culture tunaba ikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi hagaze kuri bikuru bikuru Inzu zibiri z'ubudandarizo zizwi nka Galerie Ndayizamba na Roparisi hagati mu gisagara cha Bujumbura zahiye ziratokombera kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu ivyasize abadandaza mu mubabaro n'amarira leta ntawe yegeka ko bwoba ari ubugizi bwa nabi ahubwo yibaza ko vyavuye ku ipasi gorora impunzu inyuma yo kwagirwa n'icaha co kugandagura umunega we mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri buca ari kuwa gatatu w'indwi umukenyezi Irankunda Nadine w'imyaka 21 yaciriwe kuri uyu wa gatanu na sentare nkuru ya Kayanza ugupfunga ubuzima bwiwe bwose n'indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 20 y'amarundi mu manza zikibiriraho zo kuri wa gatanu urugo rwabo rukaba rwari muri karatiye mukoraho nyene mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera imvura yaratanguye kugwa mu bice bimwe bimwe by'intara ya Bujumbura abarimye nabirima barigejeje kure nko muri zone Mageyo kominisari ntara ya Bujumbura ariko n'ubu ngo ntagakuru kukijanye n'itangwa ry'ifumbire bafise mu mpera z'amakuru imisi yose ya gatanu turabashikiriza inkuru y'imico kama umunsi tukavuga kwibungabungwa ry'ifungurwa zatunze abarundi bo hambere ibyo byose ni mwido nido rya makuru ahagarariwe na Matiabo na Yesu muhinga bw'ivyuma ijwi ni rya Audiro Nkejimana
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'umutekano. Inzu zibiri z'ubudandarizo Roparisi naho bita kwa Ndayizamba mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura zahiye ziratokombera mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu. Abadandaza bakaba basigaye mu kangaratete n'icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yashikirije ko ikekwa ko uwo muriro waturutse ku ipasi gorora impuzu aca asaba abadandaza kwirinda izo pasi no kuja mu mashyirahamwe y'ubwishingizi yotamira tuzi.
Abajejwe kuzimya umuriro kuva isaha imwe z'agatondo bariko bagerageza kuhagarika inyuma yaho bari batanguye kwaka nk'igihe cy'isaha 12 z'agatondo mu nzu y'idandarizo bita kwa Ndayizamba uwo muriro waciye ukwira no mu yitwa Roparisie ayo mazu yo mu y'idandarizo yahiye aratokombera asiga abadandaza bihebuye babuze n'ico bovuga Mustaneri wa komine Mukaza buramatari wa Bujumbura umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu hamwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza bahageze Prosper Bazombanza yashikirije ko bakeka ko umuriro woba wavuye ku ipasi gorora impuzu
twebwe ntitubona yuko gushika ubu hari ikintu kiri inyuma kivuye kuri uwo mucanwa twibaza cyane cyane ry'amapasi bakoresha amakara ashobora kuba ari yo yoba habapima nyine cyane iyo tukakuwo muriro kuko nitwokubira tuko nawe ni mbere ya saa moya ata muntu yaraye atagenda gitoya umucano kwaduka wutuku
yaciye agira ko atanga impanuro
nga mu gisagara hagati muri abyo bindi zigofa zihari n'ibikorwa bihabera yatuzoja turiga neza twiweze yuko nkajya amapasi agorora akarimo umucanwa bibiri ivyo bisigara tutazi ngene ushobora kuba wazi imyozi ko waheze yuko vyoguma nyuma bikorerwa ngaho hamwe tukaka yiganga yose uragiye arengara ku ruhande rumwe ama ijambo rya kabiri naryo rijanye n'uko tusaba abajejwe umutekano abajejwe administratio cyane cyane yuko twobanira duhimiriza abantu bafise utuntu badandaza twabo bose babitura y'amashyirahamwe y'amasu hasi
mu masaha ya saa tanu yo mu gatondo umuriro ntiwari bwazime burundu abajejwe kuzimya umuriro bari bakibandanya ibikorwa byo kuzimya kugira ngo ntutandukire izindi nyubakwa
Mu bijanye n'ubutungane naho ugupfunga ubuzima bwiwe bwose no gutanga indishi y'akababaro ingana n'amafaranga imiliyoni 20 mu mafaranga y'amarundi nico gihano sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza intara ya Butanyerera yaciriye kumutaga kuri uyu wa gatanu mu manza zikibiriraho umukenyezi azwi ku izina rya Irankunda Nadine w'imyaka 21 yaba muri karatiye mukoro yo mu gisagara ca Kayanza aho nyene mu ntara ya Butanyerera akaba yagiwe n'icaha cyo kuba yarishe umugabo wiwe Jean Paul Iradukunda w'imyaka 24 mu ijoro ryo kumusi wakabiri buchi ali kumusi wagata tindwi tulimgo. Ada tanzio ndishi ya kababaro, akazo chafungu mnyaki jana yumu nyororo wagati ndikiro, umujango wabuze ukabuga kwa shim nyingingo senare ya fati wagiwe nicho chacho kuicha. Aumuna rabu tanyirera, turafise mugenzi wacu jana himana.
Ashangizwa imbere y'ubutungane na Dine Rankunda ya Grigio ni mushikiriza manza wa Republika kweragandoguye umugabo we Jean Paul Iradukunda mwijo ryo kumunsi wa kabiri w'indwi kandi yabiteguye ngo akabaye mwishye amucumisa imbuga itinyuma yaho umugabo we Jean Paul Iradukunda yaramusavye amafaranga 40,000 umugore we Nadine Irankunda akayamwima ngo ari nayo yabaye intandaro yo kurwana bikarangira umugore wiwe amucumise imbugita avuga ko yari karahatisha ibiraya munyuma uwo mugabo agacagira ko yitaye imana mushiriza manza yaciye asaba sentare guhanisha washengejwe ariwe Nadine Irankunda gufungwa ubuzima bwiwe bwose yisigura imbere ya sentare Nadine Irankunda akaba yaburanye yemera icaha urubanza rumaze kuva mu herero sentare yahanishije Nadine Irankunda gufungwa ubuzima bwiwe bwose no gutanga indishi y'akababaro ingana n'amafaranga 2,200,000 atayarishe akazoca afungwa imyaka 100,000 umuryango wabuze ukavuga yuko washimishijwe n'ingingo zose sentare yafatiye uwagiriwe n'icaha mukamenya ko uwo mugabo n'umugore bari bamaranye imyaka 2 bubatse bityo mategeko bakaba bari bamaze kuvyarana umwana umwe w'amezi 10 muri komine Kanzania n'intara ya Butanyera Jean Himana kuri radio Indundi Culture.
Na mubijanye n'intwari bereye ishiramwe Parseme ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo riranegura kwigisata cyo gutanga amazi n'umuyaga nkuba kitariko kiritabgaho Faustin Ndikumana rongo iryo shiramwe avuga nk'ivyuma bijana umuyaga nkuba bishaje kandi hama havugwa kubisubiriza ntibikogwe n'amazi Ndikumana negura ko mu bisagara bikuru bikuru mu Burundi biguma bikenya amazi meza aho Burundi bukaba bunavugwa ko buri mu bihugu vya mbere ku mugabane wa Afrika bivugwamo cyane indwara ziva ku isukurike
Mnyakanguba amabaraja mugabaro rezo rest estable ayo ma projet guhindura rezo twametwe turavuga ko tutayabona muri budget tukavuga tuti kuramprasaro rezo electrique kugira gute haba no mu mazi ni kwa kundi amazi kando development dori heruka muri 85 yashika na 2005 ni byabandanije wa mazi ubwibuce ubundi cyo kingi gifite ibyo byamakorera muri Afrika paraporo y'ibindi ibisagara nka Bujumbura Ngozi za Gitega urumva amakrize y'amazi Ingozo mwamaze zamezi atamaza kunitse ima projet amazi ariko aja muiye uriyangaza uri kurasoma ngongo projet d'accès potable projet d'accès potable arasirisima wo Burundi 30 miliyari projet programme d'appui secteur de l'eau ya François de la résilience hari kintu aya mabwirine yanditse neze gitegetsa guhinduka ibyo abantu babona ko biriko bikorwa gute zirwaniza amatara zidahera ngongo no kuvuga yuko tutegetsa kwimanga neza yuko ibintu bijanye n'amasoko ntanga nguvu uno munsi bidahindutse ngo hagire igihinduka iby'iterambere nibayi mu Burundi hanyuma rero tubwire leta kandi umuti w'ikibazo sukureba kukivuga igihugu ikibazo uretse kukivuga ngo catoye inyishu kiba kiho kiraba kirekire cyane ku buryo kigarura bizotinda bigorana
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu kuri Radio Indundi Culture arabandanya mu bijanye n'uburimyi hari bice bimwe by'intara ya Bujumbura byatanguye kugwa mu imvura bamwe mu barimyi nkabo muri zone Mageyo commune sare muri iyo ntara nyene bavuga ko irima rya gatasi ririko riragenda neza yamara bafise amakenga ko batazohava baronka ifumbire nanarijya batararonswe ya mbere kugira habu guhangana nubwo bukene bw'ifumbire ubuyobozi bwa zone Mageyo buhimiriza abanyagihugu gukoresha ifumbire kama Diodone Niyanzigamiye.
Uduca tumwe tumwe tw'intara ya Bujumbura tuba twatanguye mwo kugwa mu imvura na zone Mageyo iri muri komini Sare ikaba nanye itasigaye inyuma aho kuri uyu wa kane iyo mvura yahaguye bamwe mu barimyi baho bavuga ko irima rya gatasi riko riragenda neza kuko uyu mutamba wo ku mutumba ka Rubanda muri iyo zone nyene ahavyemeza
riko rigenda neye kurimaho bari bagiteguriye n'abariko baraheta kabiri
naho leta itarabahamagara gushika ubu kuri imfumbire y'iririma basaba nyabuna kuronswa iyo bari iyo bwa mbere kugira bayikoreshe mu iririma rya gatasi
Nukuri tuwara tanza mahera Tuwara wuzu dutike Tuwara wuzi ofumberi Ahubo mbere aharirani yeah. Tupukati kwa wakati tara rongu dutike yeah. Tupukirango mubarari indirie Givizo vivu jumbo
Habayi ya nifuzuji Mabu kupa Paliku barari na ikinishu handa Mabu nikara hiro Mabu kanga hayo Habari ni mirima ya raho mbe Kulera Batanzani noti Bari indirie bakaburi fumbere Wadushikiri mbele hama baka izana
haba tanzi noti bakabaha.
Ubuyobozi bwa zone Mageyo bavuga ko ivyo ariko barahimiriza abarimyi gukoresha kugira ngo habu guhangana n'ubukene bw'imfumbire bwibonekeza mu gihugu muri kino gihe. Bertusi Ndwayo ayiramutswa avuga ngo gukoresha umwavu w'ibitungwa n'uva muri za nyabarega.
Ihandi twihatwe muri zone niyo ko tugera dutansubiza bene gihe ko tukabumvisha ko buri muntu wese ategeza kuba afite igitungwa mu hirya. Handa yivye tugenda tubahimiza handa kugira nyabarega. Nimiburi buri zizibiri kugira tugwane n'iki kibazo kijyanye no kubura ubufumbire.
Ku mitumbi ndwi igize zone ya Mageyo habo barimye bemeza ko nk'umunyagihugu yarihiye nk'imifuka ibiri canke itatu y'imfumbire mwirima riheruka. Ugize amahigwe yashobora kuronka igice c'umufuko abandi nabo gushika ubu bakaba batarayironswa. Iyo zone gushika ubu ikabibamwe abanyagihugu barenga gato 2029.
Icyo kibazo c'ifumbire carashikirijwe kandi n'abanyagihugu bo mu ntara ya Buhumuza. Abanyagihugu berekanye ko umwimbo uri kurasubira inyuma. Ikibazo cashikirijwe abashinga amateka mu ngendo bagize bari mu karuhuko. Nk'umuti wo guhangana n'icyo kibazo, abashinga amateka basavye abarimye kumwe wese yokubaka n'imiburi buri nyabarega zitatu kugira bagwize umwavu w'ikirundi. Alice Ndayizeye.
Izina ry'abantu bari mu ntara ya Buhumuza icyegeranyo kijyanye n'ibikorwa byakozwe mu kiruhuko cyabo.
Ashikirize icegeranyo cy'ibikorwa byaranguwe n'abashinga amateka batowe mu ntara ya Buhumuza bari mu karuhuko k'ukwezi kw'indwi. Ernest Nyokindi yavuze ku izina ryabo bashinga amateka, yavuze ko mu bibazo bashikirijwe n'abanyagihugu hari mu kijanye nike na gifumbire fomi, abashinga amateka bakaba baciye babereka ikintu cyokorwa mu guhangana n'ico kibazo.
Aravuze ko bijanye nike na y'umwavu fomi ari na yishe ku mwimbo ugabanuka, ariko kuri ico twaragerageje kuyaga ko mu ntara ya Buhumuza twihaye mbere yuko chaque ménage ugira nka amakomposiyeri atatu ugira ahashobore kuba icyo kibazo kijyanye n'umwavu uba utaraboneka babe barikora izo mwavu wa nyabarega kugira bashobore kuronka ibyo batabiza mu mirima yabo.
Ikindi kibazo abanyagihugu bashikirije harimwo ho bukene bw'igitoro basigura ko butuma ibiciro by'ivyankenerwa bizimba, naha abashinga amateka bakaba bafise akamo bateye abanyagihugu.
Hanyuma haravuze kandi ko bijanye na kabira toro ico naco gifise muri kizi zima bwa misi yose bw'abanyagihugu, aho babonye yuko babije abanyagihugu ko bagerageza ikirari pegwa bashobora gutuma kinjizwa amafaranga menshi cane gose mu gihugu usanga kenshi ifatiye ku mafaranga mbamakungu.
Abo bashinga amateka bamenyesha ko ingendo nk'izo ari zo kugwiza kugira ngo bamenye ibibazo biba bihanze abanyagihugu, bakaba bemeza ko ivyo bibazo bagiye kubishikana aho bitegerezwa gushika kugira haboneke umuti wavyo.
Alice Ndayizeye urakenuye amashirahamwe arenga 10,000 yaremewe n'ikigo kijejwe iterambere mu Burundi ya DB mu mwaka w'2025 ushiriye 2026 gutangura imirimo. Umuyobozi mukuru w'ikigo ya DB Reverien Nizigimana yerekana kuri uyu wa gatanu ibyaranguwe n'icyo kigo n'ibitegekanywa gukorwa mu mwaka ukurikira w'2026 ushiriye 2027. Yamenyesheje ko hazoba ingendo mu mahanga zo guhamagarira abanyamitahe n'abanyamahanga kuzana imitahe mu Burundi aho bazobere ku burusho butandukanye bashobora kugira. Ni mugihe yashikirije ko amashirahamwe 39 ariyo yahawe uburusho buhabwa abanyamitahe, kandi ku icyo kigo cyatanguye kuza kiragendera amashirahamwe aba yaremerewe gukora kugira arabe ingorane yoba yagize mu ishigwa mu ngiro ry'imigambi yayo ngo bafashanye kuzitorera inyijo. Kurikira umuyobozi mukuru w'ikigo wa DB Reverien Nizigimana asubirwamo mu rurimi rw'ikirundi na Jean Dodie Nahimana.
Au cours de l'année 2025-2026.
Mwaka 2025 ushira 2026 abantu baharugwa 15,000 985 hamwe n'amashira hamwe 10,393 yaranditswe n'ikigo wa DB. Amashirahamwe 39 yarorohejwe arahabwa uburusho. Ibice 90% vy'ayo mashirahamwe nayo abanyamitahe b'Abarundi. Ibice 10% navyo ni vy'abanyamahanga. Ikigo kijejwe iterambere ry'Uburundi carakomeje ikurikiranwa ry'amashirahamwe amaze kwemererwa biciye mu kugira ingendo muri ayo mashirahamwe kugira ashobore gutsimbatara. Izo ngendo zifise intumbero yo kurondera ingorane zagiye ziribonekeza mu ishyirwa mu ngiro y'imigambi y'ayo mashirahamwe hamwe no kuronderera hamwe inyishu z'ibyo bibazo.
a recherché ensemble
gushira ivyangombwa byose kugira urudandazwa rugende neza ni kimwe mu bishigwa imbere n'igwa DB kijeje guteza imbere Burundi
l'organisation de la conférence
hazotunganya ikiganiro mpuza makungu cyo guhanisha ubutunzi mu gihe cyo gukomeza imigenderanire ibijyanye n'ubutunzi aho ibiganiro bitandukanye bizoremeshwa mu mahanga ubwo bitandukanye bizocagugwa byitondewe ngo biberemwo ivyo biganiro
choisi pour accueillir cette conférence
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
mwamaze kuvyumva ubonaho no mwanya w'inkuru y'imico kama inkuru tubashikiriza imisi yose ya gatanu umunsi tuvuga kwibungabungwa ryifungurwa zatunze abarundi bo hambere dushimikira kukunge ni ibintu byifashe mu gihe cy'iterambere rya none umutohoje mu mico na karanga by'iterambere rya kahise Laurent Hakizimana asigura kwizo mfungurwa zishobora kwemegwa ariko ntizemegwa handi kubera kugendereza ikibabaje mu gihe cya none kubwiwe nuko hari zimwe ziriko zirahonywa n'ibikorwa vyaba no inkuru yarije iby'imico kama y'umunsi twayiteguriwe na Noris Nduwimana
ni mfungurwa zishobora kwemegwa ha ariko ntizemegwa handi yisunzwe imico n'imigenzo canke biciye mu kugendereza nkuko twabibabwiye mu nkuru imico kama yaheruka umutojira ureni Hakizimana hati igihambaye nuko muri kahise n'imbere ya kahise bibigizwe n'ibimera hamwe n'ibikoko byatunze abarundi
niko twakuze niko twarezwe niko basokuru bari babayeho turiko tuvuga mu Burundi ushobora gusanga hariya mu rutana hari ibyo barya muri buhumuza batarya cyangwa gusanga hari ibyo barya mu bindi bihu gumuho muri Kongo n'ahandi byo bigasanga ntitubifungura cyangwa barabifungura nka karorero mu Burundi kirazira kugimbwa mugabo sinibaza ko mu bugo byose kizira kugimbwa rero bivanye n'umuco w'abantu canke imigenzo y'abantu hari bikoko bimwe barya n'ibindi batarya
mu gihe cyano nariko izo mfungurwa zirarembye kubera ibikorwa by'abantu naho nizikizigamwe zitabuze mutohoje Hakizimana hatanga karorero kubisigaye mu ntara nshasha ya buhumuza
zifungurwa kama hari aho zikiri ahandi zirarembye nko muri buhumuza gye narazibonye zitari cyangwa ugasanga ibiri ngaha ahandi kuri uyu mutumba kundi mutumba ntabiriko kubera abantu bahashwaye bariko barahubaka bahaba nacyo cyatumye duje gukora ubushakashatsi
kubera kamari z'imfungurwa zoba zaragize ku magara yabo hambere ubwo nakwazo gushobora kuba uruhombo rudasanzwe hamwe ibintu byo bandanya uko biri niko yabikoze kwa matohoza bibona
no gutakaza imisho y'abarundi kubera izifungurwa ndetse ko zafasha ku magara y'abantu mu gukinga indwara zimwe zime kuko wasanga zirimo ingaburo zigizwe n'utwatsi two mu ishyamba n'udukoko two mu ishyamba nyine twatororoye natwe utwatsi two mu ishyamba bigatuma umubiri w'umuntu ubironkamo ingaburo hariho urundi ruhande naho usanga twatakaje kuko ivyo bikoko cyangwa izo mfungurwa twarabikoresha no mu mico n'imigenzo ijanye no gusenga ibindi ugasanga bikora mu mico ijanye n'uburimyi mico ijanye n'iminsi mikuru itandukanye bigatuma abarundi tunywana tukagira icyo dutinya n'icyo twubaha
kubera ikino n'ibyo bimena n'ibikoko kuva muri kahise n'imbere ya kahise byamye byikogwa ko n'umuntu imbere y'ibindi biremwa na Ureni Hakizimana
sinzi ko noca wa mugani ngo karuta kandi karakamira umuntu nyene ku isi ko yahabaye afise amanyama gusumba ibindi bikoko cyangwa afise ubwenge n'amayeri asumbye ibindi bikoko mu byaremwe biri ku isi umuntu yahabaye asumbye amayeri ibindi cyangwa n'ubwenge arabijya niyo ugiye mu ishyamba usanga hari bikoko bibayeho kubera ibindi n'umuntu nawe abayeho arya ibindi biremwa kuko nabijya byatsi turya nabyo n'ibiremwa
turetse ibyo bigeramiwe n'ibikorwa by'abantu ahana hariya mu gihugu ukugaruka kuri bimwe muri ibyo bifungurwa kugaragara ubu mu gihugu nko ku munsi mukuru wahariwe amakomine mu Burundi nako gushobora kumwizera kwizigamwa ryabyo ariko mutohoje abona ko hakwicigwa cimbitse cingene byo bungabungwa gutyo bibandanye bifasha abantu bafatwa nk'abaganzi ibindi binyabuzima ku isi
Noris Nduwimana tugukengurukire kuri iyo nkuru yihariye iby'imico kamari waduteguriye ni nahana makuru twaba twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi agarukiye abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Mati yabona Yesu yafashije amajwi arabashikira Odironkejimana na yabashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.